Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa mbere ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru. Ugufungura nabi biravugwa mu miryango imwe imwe ku mutumba Sororezo komine Mukazi intara ya Bujumbura, abaho banemeza ko bamaze gutegwa n'indwara ziva kuri uko gufungura nabi, nabo batabaza inzego za leta basi ko zofasha ibiciro ku bifungurwa bikagabanuka. Na bamwe mu bakora umwuga wo gucapa no kwandika ku vyapa bashikiriza ko akiri intambamye cyane cyane ku bikoresho bakenera byadoze ibiciro no kuriwa bigoranye. Abo bakora uwo mwuga baganiriye na Radio Indundi Kiritira ariko barashima ko umwuga ushobora kubatungira mu gisagara. Naye ishyirahamwe ya Prodeco mu byo gishinze harimo agateka kazina muntu rivuga ko ritewe impungenge n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bufatiye ku kwanka abanyamahanga bukorerwa Abarundi bari muri bimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afurika. Iryo shyirahamwe risaba abakuru b'ibihugu bagize uwo mugabane kwiga icokorwa kugira iyo ngorane itorerwa umuti mu buryo bwihuse. Murabimenyeye iminsi yose ya mbere turafitiye inkuru yihariye iby'inkino. Umunsi tukabandanya kuvuga ku iganwa ry'igikombe c'isi ririko ribera ku mugabane wa Amerika, aho mbere tunavuga kuri amwe mu mategeko agenga iryo higanwa. Ivyo byose ni mu idonido rya makuru agarewe na Koffi Olivier Bere intwari mu buhinga bw'ivyuma, ijwi ni rya Odilo Nkejimana.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'imibano, aho bamwe mu banyagihugu ku mutumba Sororezo ni muri komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura bavuga ko babaye mu buzima butoroshe bafatiye ku biciro biri ku isoko n'ubushobozi bafise. Abanyagihugu basigura ko bituma bafungura nabi ndetse ko n'indwara ziva ku gufungura nabi zimaze gufata abana babo, bagasaba ko inzego za leta zitandukanye zibijejwe zogerageza gushyiraho ibiciro hafatiwe ku mice y'abantu bose. Alice Ndayize.
Abanyagihugu berekana ko muri kino gihe ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga kandi abatamikoro bafise guhangana navyo.
Nk'ubu kiro c'ibiharage ukigura ibihumbi bine, ikiro c'umuceri ibihumbi bitandatu n'amajana atanu canke ibihumbi ine. Urumva nk'abo twebwe twirirwa twicaye nko ngaha ku mbuga, urumva
ibiciro n'ukuri biguma biduga, ntivyururuka.
Oya, akubwira yuko nawe muri ntuze transport aba yagiye ko kubera ibi bihe imiduga, akubwira yuko amazutu nabo bibagora kubironga bakacavuga ngo binabone babirangura menshi. Umva twebwe rero ntacyo duhindura, uko baba bagurisha niko tubigura.
Kubera ibyo rero basigura ko baca babangamirwa n'indwara ziva ku gufungura nabi ibimaze kwibonekeza muri ico gice.
Twebwe ngaha kubera ubukene turasaba no kwirwa tudafunga tukajya ku mugoroba bacabera nk'abana bakacabera abakozi kubera kubura uburyo.
Hari ikintu kininiya bituvunako cusanga hanini tujya nabi, abana bacu baragwaye cyangwa natwebwe nyine tukagwara. Erega na malaria irava ku nzara cyangwa inzokwasha abana bakabyimba kubera iki byo kurya biba bizimbye. Na jewe ndabyifatiye ku uwo mwana muri iyo minsi kweri byarageze kumufata kweri.
Abo banyagihugu basaba leta ko yoraba ingene itunganya ibiciro ifatiye ku mikoro y'abantu itibagiye abafise amikoro make.
Ibiciro hamwe hari bikunda mu dushikira imbere twabisaba yuko byoyururuka kuko bigiye bitera biduga, natwe cya tubona ko atawu dukura ayo mahera biratuvuna inkoko. Nta muto nta mukuru dusumira hamwe twese.
Bazaba ko leta yagabanye ibibazo cy'ibifungurwa bazaba barabiduha kubera intwari kubyaturanga natwe ukuntu tubaye abantu tutagira akazi.
Abo banyagihugu bavuga ko muri kino gihe naho bahora barima umwimbu utagenze neza bahereye ku mwimbu w'ibigori ibituma bafungura babanje gusuma naho ibiciro bitaborohereza.
Alice Ndayize urakenuye. Bamwe mu bakora umwuga wo gucapa no kwandika ku vyapa bashikiriza ko akiri intambamye cyane cyane ku bikoresho bakenera byaduze ibiciro no kuriwa bigoranye. Abakora uwo mwuga baganiriye na Radio Indundi Kiritu ariko barashima ko umwuga ushobora kubatungira mu gisagara. Aho kandi muri uwo mwuga hakaba habawugiyemwo bawukora nk'impano, abandi nabo bakawukora kubera ari umwuga bigiye mu mashuri. Byinshi tubibaze Claire ya Kankundi.
Abo bakora umwuga wo kwandika no gucapa ku vyapa ku mpombe ndetse no ku bindi bahuriza ko ari wo mwuga ubabeshejeho.
Nchomba ni majams, cyenda chapa ni artist. Abantu baje uko nta kindi kintu umuntu akora, no mwuga dukora kudutunze.
Cyitwa Ntwari Maxime, muzima bwa misi yose je ni koro twanje. Ivyo gucapa ibi birashobora kubeshaho.
Ariko basigura ko uko kugwa gutandukanye kubera hari ababanza kuwiga n'abandi basanzwe bafise impano muri wo.
Amashuri abyigisha aho iri ni giteka muri etesa baje na naje manite ntenge na muri atelier ndabyigira imyaka 3
ikijanye n'imyuga umuntu ashobora kuvuga ngo ni ngabire ni kuvuga umunyengabire no umuntu ashobora kubona kiya kintu akibonye agashobora kukibonamwe nibindi bintu byinshi
aha bagasigura ibikoresho bakoresha n'ubuhinga
kera twashaka gucapisha tukoresha amarangi tukacapa n'amaboko ni peso bera hari ubuhinga bakosora ku mashini cyo bitika bali tukabikata ku papuro tukakoresha ibintu bitapashwa tukatampono tukare dukura ku cyagi papuro indome zikaza nka kwa kuri twazifuta umva ni kugufata gashifo kadura doma kuri bya papuro atabura za ndome zandika kumwe wabyifuza ko bibi turakoresha amascotch bafite gukora turashaka gukoresha igitambara cyane tugakoresha n'ikire tugacapa n'ikidukoresha amaboko n'ibitamere tugacapa n'ikire hanyuma tukudorisha n'ipenso n'irangi
abacafyi rero barerekana intambamyi ziri mu gukora uwo mwuga
umva birashika kwakora nk'ikintu wasanga nyina caraje ashabati hindura nashaka kongera ibi kwasubiramo
hagishora kugenda mu kasezerana ama igikorwa ugihejeje no kwisura kumutora ntose no kumubona amafaranga gacu usanga bibaye ibintu birebire kubikoresho ashobora gusanga ibikoresho bizimba di jour au jour
abo bacafyi bashikiriza ko ubuhinga bwa none bugeramiye uwo mwuga mu bijanye no gushushanya
bagaca bihutira n'ibijya by'ibinyamahanga acagenda ama imprimerie gusohoza ikintu kukababonwe ngo ntiho yozimbuka mbere kubujushwa no kwimvira yuko nko mu myaka yo izobira imbere ibi by'imyuga bizotinda bisubirizwa bivyo ko sasagare buno buhinga buza uvuye hanze by'ipapuro we imprima
mu myaka iheze mu gucira igikorwa kanaka baharura nk'indome ariko ubu bakisunga igikorwa baba bahawe amarangi bakoresha inzandiko canke ibishusho naho bacapa uko hangana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya ishiramwa Prodec mu byo byishinze harimo gateka kazi na muntu rivuga ko ritewe impungenge n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bufatiye kukwa nk'abanyamahanga ubukoregwa barundi bari muri bimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afrika Emmanuela Irakoza arongoye iryo shiramwe asaba bakuru b'ibihugu bigize uwo mugabane wa Afrika kwigicokorwa kugira iyo ngorane mu buryo bwihuse torego muti inkurikizi zitarabandende tumukuri kire
ivyo bihugu rero abantu bariyo barabunda baje mu mashamba kansangayo baje mu mazu bakabikibazo kandi rero hariho ubuserukizi muri ivyo bihugu rero abantu baserukira Burundi muri ivyo bihugu imbere yuko ingingo zifatwa nibabanze baseruke imbere bavugane n'abatwara ubushikiranganje wabo babanze bigico kibazo kihagarare bwangu kubera bikabandanya kubimeze hazoba ikibazo kidasanzwe ikintu cyo turasaba ubumwe bwa Afrika yuko bwofata ico kibazo mu ntoki amazi atararenga inkombe bategura inama yihuta ishobora gukoranya ivyo bihugu maze si byo gusa ibihugu byose bya Afrika kugira ngo ico kibazo gitoregwe no musi two twumva Zambia twumva Kenya twumva Afrika y'Epfo hari Tanzania ejo hazojamwo ibindi bihugu bindi bigenzuko none igihe Afrika yose izoja muri ako kajagari mwumva bizoca bigenda gute abakuru bihugu bari muri Afrika barazwi ibihugu bigize Afrika birazwi babihagarike hakirikare ntitwumva nyene oni gisata cawo nikijwe agateka kazi na muntu itaravuga ivyo ego isira hanze hari intambara ziri muri Ukraine hari intambara ziri Iran nibike mugabo byovyo ni ibintu biciye mu bintu by'intambara burya intambara yoyo uravuga uti ego bari mu ntambara mugabo ahantu hatari intambara bakaza kugwana n'umuntu atafite ikigwanisho n'ukuri ico ni ikintu kibabaje
nayo mu bijanye n'indero bushikiranganje mu byo bujejwe hari mwindero n'ubushakashatsi buraremesha abavyeyi ico kimwe n'abakorera mu gisata c'inyigisho baguma bagaragaza impungenge ku mababigeme bakoregwa mu mashure kubu hagegu shingu ibigirizu wa rishasha lihana makosa vera umashure ni vyo biri mgo umushikira nganji François Vyanimana ashikiriza ya marakobene gukori vyo vyaha bama wabihaniwe na hobi dahira mogihugu uomotegeti yemeza kuineguro iyo ibigirizu wa ubirindie kwemezwa nina mashinga mateka na ngengu za mateka munembere ugu tezi mbere nyigisho kubigi menawa kenye zitumo kulikire
inyishuno tanganuko jewe nk'umushikiranganje bindero no gushakashatsi ndabikurikirana ku munsi novuga yuko abateye inda abanyeshure baritwarirwa ubushikiranganje mbere bugashigikira abo bana byashikiye kandi ababikoze harimo abamaze kubihanirwa bimwe vy'akarorero harimo mbere n'ababifungiwe kugira ngo duteze imbere uko gukingira abana babigeme bari mu mashure cyane cyane duheruka gushikiriza inama shikiranganje integuro y'ibwirizwa rizohana amakosa yakozwe ku mashure mbere n'ivyo byo gushurashuza abanyeshure birimo iyo integuro y'ibwirizwa inama shikiranganje yarayemeje mu minsi naho tuzoshikiriza inama shingamateka hanyuma koko bidutume dushobora kugwanya ico kiza bitume abana bacu baguma mu mashure mu ntumbero yo guteza imbere indero n'inyigisho vya bigeme n'abakenyezi
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
Mwamaze kuvyumva bunaho numwanya w'inkuru yihariye by'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uwo munsi tukabandanya kuvuga ku higanwa ry'igikombe c'isi riko libera ku mugabane wa Amerika aho mbere tuvuga amwe mu mategeko agenga iryo higanwa umuhinga akaba n'umushakashatsi mu rukino rw'umupira w'amaguru avuga ko atamukinye arekuriwe gushira ikiganza ku munwa canke kuzuru kuko acarahanishwe karati itukura Alexandre Sibomana asigura ko umukinye ari mu gihano abandanije akora amakosa ibihana bwa harimo gutangishwa hadabu kumugwa inserukira gihuga kinira inkuru ya rije by'inkino yo munsi twategura na Olivier Kwizera
Higanwa ry'ibikombe cy'isi mu rukino rw'umupira w'amaguru ni higanwa rifise amategeko arigenga nk'uko bishikezwa n'umuhinga muri ugo rukino Alexandre Sibomana yerekana ko abakinyi barangwa n'ubuntu indero n'ibindi
igikombe cy'isi kirafise amategeko akigenga kuko nk'ubu igihugu amategeko y'ubwa mbere kugira ujemo kuba urumunwanyo wa FIFA bwa kabiri nuko buri gihugu cy'ubuntu gifise icyo bita ama fair play ikirimo ibintu byisha harimo ibintu byo kuba ugengwa n'ubuntu bukugira discipline kubaha ibintu by'umuntu kubaha abantu
mu gikombe cy'isi uyu munsi kiriko kibera ku mugabane wa Amerika uyu muhinga avuga ko hari bitari bike byashizwemo agarukaho umukinyi atarekuriwe gushira ikiganza mu kiringo cy'iryo higano
muri iki gikombe cy'isi coco ndabona hari ibintu byinshi bahinduye hari ibintu bahora bagira bimwe bavuga cyo kwinubana bijanye n'uruhu bifatiye ku rukoba ubu hari itegeko bashizemo yuko nk'ubu dufate uri kurakina urumukinyi bikaboneka neza yuko aho muri ko murakina umwinuvye ugapfunga nk'umunwa cyangwa ugapfunga amazuru barashizemo yuko bashobora kuguha ikarati itukura direct urumva niyo mategeko ari karajaho kugira ngo barabe yuko bo kumira ivyo bintu
ikindi kibujeje ku mukinyi nuko atarekuriwe kumarana umupira kiringo c'imisegonda 5
ubu dufate bijya bita rentre de touche bijya byo gusubira umupira n'amaboko ubu ubavuze yuko ubwiye ugafata umupira ukabumarana amasegonda 5 taragira wewe baca bawukwaka bagaca bawuha ijya ikipe muhanganye kujya gusubiriza umukinyi azorenza isegonda 10 bamusohoye atarasohoka nk'abajya batumwanya batsinze nka Karoli nawe nyine bazomuhana ibintu byo kuvura abantu bajya bakinyi bakomeretse bavuga yuko umukinyi bariko baramuvugira kuri tele ashobora kumara umunota bariko baramuvura urenze barashobora kwavertisa mugabisha nk'aba bajya baganga cyangwa ibiki ngo bavuga yuko ushobora kumara umunota umwe
Mubi hano umugwi serukira giho guhabwa igihe cyose umukinyi akoze ikosa nyuma y'uguhabwa ikarata harimo gutangishwa hadabu
akarorero arabaye nk'ikosa umukinyi arakoze nk'ikosa bakamusohora agaca agenda kamena nka bijya by'amavare kagira ibyo yononye ngo kibuga bamuhaye nk'ikarati itukura agaca agenda agakora yandi makosa kamena nk'ama nk'ibikoresho byo kibuga umugwi urashobora kufatika ibihano kabiri barabaca amande bazanye igihugu bagiciye amanda ya canka yandi
ihiganwa ribera ku mugabane wa Amerika mu bihugu nka Canada Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico gushika uburukino gose rumara iminota 90.
Orije kwizera urakenuye. Ari ntano turangirije amakuru mu rurimi rw'Ikirundi abafashije guhatorokanya ndabakengurukire. Nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira. Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.